Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kirwanda. Mwibeneza nshuti mwese namwe abakunzi ba radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Itangazo ryatewe ko gikumu n'umunyapolitike umurundi yazwi Chevino mu gwengezo kwigenekezo rya 10 gihukwezi kw'icenda rivuga ko bakuru imbwambwe abanyapolitike hamwe n'abanyagihugu bakoraniye i Bruxelles ku murwa mukuru w'igihugu cyo Bubiligi kwigenekezo y'icenda ryo kukwezi nyene kugira ngo bemeze bihweze neza aho urugamba rwo guhanira iwahirizwa y'amasezerano yarusha amahoro hamwe n'ukurekurira igeze. Icyo gikorwa kirangiye, abari barongoye iyo nama baciye bafata ingingo yo gushinga urunani rushasha rufise umugambi wo gutegura inzira nshasha no gutera kamo abarundi bose mu butandukane bwabo, kabasaba kuja hamwe mu runani rushasha rwitwa Sefo Arusha rufise intumbero yo kunana gushika amasezerano ya Arusha yubahirijwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Frederic Bamvuginyumvira yigeze kuba vice perezida Burundi ari mu bategetsi b'ubwo runani Seforo Arusha. Twibutsa ku mukuru w'urwo runani hari Chevino mu gwengezo. Mwiriweneza Frederic Bamvuginyumvira.
Mwiriweneza ka Frederic.
Murakomeye ngaho.
Mazina
yego. Murakomeye neza.
Yego pe, n'ukuri tutivuza.
Ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Barica kwa Loisa Jor, umukuru w'umugambwe Hanak, ni ukuvuga Rassemblement National pour le Changement, ika umugambwe ushira imbere ika ihindagurika ari ry'ubutegetsi ry'imigambi. Mwiriwe neza Loisa Barica.
Mahoro meza, ndabaramukije.
Murakomeye namwe.
Ego turi ngari Bujumbura.
Ego me ni vyiza cyane rwose, reka ariko tutarinze gutesha kanya batwumviriza dutangwe kumushyira ntahe Frederic Bamvuginyumvira, tubwire cyane cyane abagize urunani Sefor Arusha mu nzego zarwo.
Bambere hoho ntangure mvuge yuko itangazo mwabonye nti ryari nyitangazo gusa kwari kumenyesha yuko ubwo runani rugiye kuvuka. Ubundi ari itangazo mwabwirizwa kuba mwabonye ngira ngo rimwe riraza imbere y'uko kino kiganiro gitangura, risigura neza imboni mvano y'uru runani rushasha twashizeho.
Izo nazo ni zihe?
Icyo nica ubwo runani rugizwe n'imigambwe prona turi kumwe na ipedezi kamibanga, turi kumwe na kaze FDD, turi kumwe na nundi mu gambwe utwagwa n'uwitwa Prosper, turi kumwe kandi n'abandi bagiye n'icyubahiro ariho ambasaderi Julien Nahayo ariho na jewe, hanyuma rero na nabandi turi kumwe nabandi bagomba gusaba bari ko baradusaba ko bo kwinjira, abo bose tugomba gufatanya iyo nzira.
Ego urgonani
urgonaneza bazabashize euro ibi euro inkomo kuruko andiko
urunani rwanyu se for arusha rutandukaniye hendu mu nurunani senareda
aho bitukaniye bwa mbere gihe twariko turubaka senarede twari twavuganye yuko kwari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi mu nyuma warangoye sinarede arabitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu ngo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe kandi ko turavamwo abavero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
mutandukaniye cyane cyane ku migambi
yo rero twandurutse rero tushinga ubwo runani turimo turavuga uno munsi
harabashobora kuvuga ko CFOR arusha bwo barunani guyonkoye kurundi runani sinarede
oya surunani guyonkoye kurundi runani kubera ko nitwavuye yo nkurunani twavuyeyo nk'abantu twari tugize ugo runani hanyuma tuneguye ingene gorunani wa sinarede rikora rurafata intumbero yindi atariyo twari twarumvikanye kuko tumaze kutumvikana ku kibazo kijanye n'amatora abantu bavuga bati tugwiza kujya mu matora kuko ati ndashobora kuba tagiye mu matora twe turavuga tuti amatora ni meza turemera ko amatora ariyo nzira nziza muri demokarasi yo guhindura ibintu tutariko aya matora aya ari mu mwaka wa 2020 uko twabyumvira mwaka wa 2015 turimo turategura kuganira kugira ngo twicare tubane tuvugane ingene twotunganya igihugu abarundi bose bari hamwe bari mu nzira imwe abarundi bose tugomba kubasezerana kubagomeza ku masezerano ya Arusha twarasanze yuko ahanini iby'amatora bitajanye n'iyo ntumbero kuko amatora hari no kuvuga azoba akoreshejwe yihisunzwe ibwirizwa shingiro riza guhamba amasezerano ya Arusha
kiretse umugambi mufise
mushyana he Frederic n'ubundi zabazije zitisunga amasezerano ya Arusha
turetse kutaja mu matora
barerekana neza ingene inzego zizojaho muri ico gihe rero urumva amasezerano ya Arusha n'ukuyahamba ugiye rero mu matora uba wemeye guhamba amasezerano ya Arusha turavuga tuti
mu majambo make mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira turetse kutaja mu matora iyindi migambi ngendegwa ko yurunani CFOR Arusha ni iyihe mu majambo make cyane gose
muma jambo make cyane gose bwa mbere huko nuko dufatanya n'abandi barundi bariho baba bahunze baba hagati mu gihugu kugira ngo twiyumvire igituma izindyane ziguma ziza uko amatora atashe abantu bashaka kugumagiza ku butegetsi twokora iki kugira ngo abarundi twumvikane ingene abarundi bose bari butwagwe mu mahoro nuko umva intwaro kwiyumvira intwaro yoza ishira barundi hamwe yisunza amasezerano ya Arusha ico ni kintu ca mbere tugwirizwa gukora no kuvuga kurondera barundi yo bari abahinga abanyagihugu basanzwe dusenyera ku mugozi umwe hanyuma turaba ingene torondera ubutegetsi intwaro iza gushira imbere iteka ry'abarundi atariza ufatira kumwe cyangwa ufatira ku madini ari intwaro ije gufatira kuri kamere ku Burundi no kuvuga umunyagihugu w'Burundi abwirizwa kuronka ivyo abwirizwa akenera kuva ari muto gushikatse maze hako tudukama tugotuzwa turarondera abarundi baja mu bukene bajanwa mu bukene ku nguvu abarundi bahe bahendagizwa n'amadini abarundi bahe mugabo bakabasaza aho kubereka ibizo bagira kamaro bizo batungira abana babo ejo bigatumye yego cyacu
uyu munsi bwitondo kandi ibujumura mu Burundi umugambira nake wakoresheje ikiganiro watanze ikiganiro ukaba waciye hijya no hino cyane cyane indyane ziri mu muhari Senared nashaka turi kumwe n'umushyaka naye baricha kwa Louise arongoye uyu mugambwe atubwire mu majambo make ikintu bashikirije amenyesha makuru
ego amenyesha makuru uno munsi ico twabashikirije nuko kwari duhagaze ahanini kubijanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake mugambire hoho turabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari migambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambwe nyene iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icyana cyanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora bwo rero mwanake twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe zimwe mushya nahe baracha kwa Louise zirafise amakenga kuvyereke cyane cyane nkuko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na amasezerano yarusha eka ivyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise
ayo makenga bafise bye barantangaza cyane kuko ubwa mbere ho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede Sinarede ivuga akoro darusha n'ibwirwa shingiro y'2025 none ivyo bavuga ko bapfa niba bemera demokrasi hari uwababujije yuko babivugira muri Sinarede hari uwababujije yuko batanga intererano y'icyokorwa kugira ngo yakore darusha n'ubwirwa shingiro byayivuyemwo byubahirizwe ikindi umuntu yababaza igishasha bazanye nawe ndetse ko namwe bagiye bari ni kike kitari mu byo Sinarede ariko irakora atari muri bya bintu nyene by'uko imigambwe cyangwa inani tutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi naha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo niyo bibandanya igishasha kize nigiye ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nawe nyene ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
musa n'abatemera mushanaye baracha kwa Louise musa n'abatemera ibivugwa n'urunani Sefor arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'iki cyanke imigambwe itangaza kutazoja amatora ikintu mwibaza cyo bagituma izo nani zitangaza amajambo
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cha muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira kariwe boba umukuru w'ubwo runani ugatsindwa habaye amatora ucuvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yarari agatebera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo sefori gutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yo tubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakogwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kwikwegera ko
reka tumuhe ijambo umushanahe Frederic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha mwa muvuga buba bazanye bitandukanye n'ivyashikijwe na Sinarede eka no kuri ico cimbuye mutanze co caro ibibatuma cane cane ari kwigungira ko Federico amvuga inyumvira
jewe nakwishuye kubibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya yo ntuzenya ariko aravuga Loyize no munywanyi wa Sinarede yo sinaje guharira na Sinarede kuri ibibazo kuko ibyo navuze ni ibintu nzivyabaye kandi nabazi ko byabaye ukuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe ko atazoja mu matora ari navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko ico ni cyambere cya kabiri bose bari idoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama k'umugambo umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambo iri Burundi ico ni kigira kabiri ikindi nacyo twubwiriza kumvikana ko twarumvikanye turi Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko ubundi arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoyi mushyana he
banzo ndeke mbandanye n'undi wamuretse arabandanya kandi ndifuza kwigi abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri
yego muze muri huta cyane rwose mukanya gato
ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene zaba zitunganijwe nta kimana cha demokrasi kihari wewe rero ushobora kuvuga rero ngo ubandanye uvuga iby'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka wa 2018 ntibikunda ntibijanye rero icyo nambi mutumva ko cyo dutandukanya tuzaba turimo tutarimo turavuga rumwe abandi bazaba bafite iyo yishakira kuvuga
ego mushya ntahe Aloise bari chako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano ya Arusha mukanya gatoyi cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano ya Arusha umuntu arashobora kubivuga arabye we nyine uko abibona mugabo jewe kubera twebwe mu mbwambwira nake tuvuga tuti tubwirwa kuja mu matora nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaza mu nzego hanyuma dusanzwe ibwirwa nshingiro ari ribi turi twatsinze amatora atari mu nzego zikomeye ni iki kitubuza kurihindura hanyuma iyo Arusha dusanze ikenewe ni iki kitubuza kuyigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abo bantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushamuje ibyo bintu bibi byose widogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudatonera agati kazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko wagiye muri izo nzego nicyo gituma twebwe ari aho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mwiriwe neza
mwaramutse
neza muri hega ya Okello
ndi mu majyaruguru ya Uganda Padel
ndumva telefone yawe cika muri hehe
Padel mu majyaruguru ya Uganda
ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane kurunani rushasha C4 Arusha tukavuga kandi no ku kiganiro umugambwe uri mu Burundi watanze vuga cyane kubyerekeye indyane ziri mu runani Sinarede duga ku ijambo kibazo cy'umviro mu kanya gato
icyumviro by'ukuri reka ndebe ku ruhande rwa opposition ni aba opposition barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire gushaka guhatanira umwanya wo kuba president agaricho kiri imbere abanze barebe se umuturage niki tuzamumarira se niki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi kindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage kindi president Nkurunziza agerageze arebe ese ka president ushyira mu kuri warahiye afashe ku Bible arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanitse arebe niki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
okelo reka mushana Frederic wa mvugira mugihe cyo muvuze ku bishikijwe ivyimvira vya okelo avuga cyane ku nyungu abanya politike batavuga umwe na leta z'abanyagihugu boshira imbere uko niko byifashe munonani c'est arusha
bwa mbere mbanze nibutse no turi kumwe aroyize naho rambaza ikibazo nti izi nama turi ko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziyo muri izi nama turimo tuguma tubwira ntawanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi none tugomba turimo turondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abari ko baraja amatora ni baro nk'iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivyukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hama bagaha abo bipfuza na cyane cyane ko iryo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravye uko avyumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga nuko uvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi kuko nibyo byabaye inkomoko y'imbyana nuko uvuga bufashe iyo nzira itandukanye na arusha uburi kurabyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira magabo ja hamwe niwo mubona ibintu kumwe rega ntimushobora kuja hamwe umwe araba mu buseruko ndera mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu raba bamushaka tangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muri bingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babandana
ego mereka umushanahe bari cyako
abakugara umwe rege bihari byo leti hari nishaka no kumva umuntu atavuga rumwe nayo iyo leta ibimeze uko birabisigura ko mu bisanzwe bitigeze yemera ibintu by'imigambwe myinshi yabo imigambwe nayo yemeregwa niyo andi risangiye utuntu nayo bavuga bati we cangana nanye cenga
reka tumuhe ni jambo umushanahe Aloise bereka ko nawe agira icavuze
narabikibereye kuneza igihugu
reka ndabasabe muze murampinye ishungu fingu fito umushanahe bereka ko Aloise namwe ku cimbo cha ukiro avuga ko abanyapolitike cyane cyane abo batavuga rumwe na leta bushira imbere inyungu z'abanyagihugu akaba yavuze kandi ni kibazo cyokorohereza abatavuga rumwe na leta duga ku ijambo mukaye gato cyane
Jeho kero ndamushibikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki twita ko dutwara imigambi hejuru twavuga gushyira imbere neza y'abagize cyane cyane neza abantu wanyu bacu kuko nizo nani bwo zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugirizwa nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuga ari byo imbere y'uko umunyapolitike wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashingira okero kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona nk'abantu atari abasirikare b'abasivili ubona yuko by'ukuri ibintu by'guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagataha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba ngire mwene wacu bavugiyimvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo uhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ucuhezwe urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo cyiza
Yegume tubibutse inshuti mwese ko muri kubandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri higa Jean Claude
uko bisanzwe bwo muravugana na ngo ka Jean Claude hano mu karere ka Ngoma habwo ni mu murenge wa Gashanda ho mu kagari ka Cerwa aba muri rusange n'undi sanzwe ndo ndo mukunzi ikiganiro muri sanga
yego meduga ku ijambo rero ikibazo cy'imvira mu kanya gato
ibyo koko nkuko twabyumvise abo bakuru bateraniye muri iki gihugu kugira ngo bige uko bagarura ubumwe n'amahoro bw'abarundi muri rusange aho baba ariho buriya ikintu cyako
telefone iwe yasa n'iriko iragorana ariko nibaza ariko avuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu abanyapolitike muri rusange bakwitwara
muri rusange abanyapolitike n'ibijyana buze ni kubahiriza demokarasi turavuze amategeko ngende wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe n'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubiravye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adetse ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonane zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe ayo n'amakosa nicyo bituma usanga umuntu ariko aravuga muri ugasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugubwiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyine bakakubwira bati ibyo twese tubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banywanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyine kandi uri kurakora wonyine uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abanywanyi bavuze kandi nazo navuze no muri zinarenge yabivuze tutari mu nzira yo kuzongera amatora aho twe ntitwobandanya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora nacyo bituma nabo nyine abashinga nahe ntumva igituma bari kuva no muri zinarenge bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe
reka duhe ijambo umushyana Frederic bamvuga inyumvira gicavuze nawe duga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kana Aloyse aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nyishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona voila yayo tuanejivu nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abantu ndi kwaratwumviriza aya matora ingene atunganijwe nayibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga bizokwerekana ningene ibizova muri matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujanye nibaza by'abanyagihugu biciye muri amatora twimirije turazinge nateguye
tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika mushi ntahe bari chako Aloisa mushanahe Frederic bamvuga inyumvira avuga ko kuja amatora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba bari kora tumwanya ico mwebwe mu kivuga ko
twebona ko munabwire yuko ibyo ariko aravuga byo kutaga byo kuja amatora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajyamo kuko tumaze kuzoyajyamo icyo twicana nabari ko barayategura nabari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abiza kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu uwo bicuka cyiza ego hari ingorane kuko hari abantu bahariya mu mitumba umengo zibumva baguma bakubicana imigeri ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga karorero na cyane cyane ba musitaneri kuko nibo babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya bintu byo gutuma haba icuka kibi muri politiki icya kabiri wemeye kujya mu matora wicara na seni ni nacyo gituma seni mu ino minsi irikira twereka yarape kirangaminsi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi umunsi bwavuza tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ibyo turazi ukuntu seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomekiwe
myinshi kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana aho rero niho tuzobirarira hanyuma tujye tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka ndahindutse hamwe imvugo yobitazanye n'ingiro aho tugoshikira ijambo tuvuga yuko ari ariko biragenda neza ariko ibyo byose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavuguti jewe ndaje amatora aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga batitambe na mukeba na kuri turibone kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba
imene uramenye ukuntu urarira ico kibazo cyo gutunganya amatora turakigaruka ko mushyira ntahe barica kwa Loise ariko reka duhe ijambo undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Joseph mwiriwe neza mwiriwe neza akandi kazi na ninde ga Joseph
Bigirimana
duga ku ijambo kibazo cimbiro turi kumwe n'abashinga ntabe babiri barica kwa Loise akaba ari umukuru umugambwe Hanake tukaba turi kumwe kandi na Frederic bahamvuga inyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi akaba ari umugambwe Frode Boduka ku ijambo kibazo cimbiro
akabazo kanje ndagatumbereza kuri uwo Frederic bahamvuga inyumvira ariko mwanze mu munda mukirize
yego arakumva
akabazo ka mbere kaje akati ese urwo runami seforo n'urunami senarede bitandukaniye akabazo ka kabiri barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramukabaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibaza banka wa mugana uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe ke aho murakoze utubazo twanjye twaruka
murakoze Joseph kibazo c'urunani aho urunani seforo arusha rutandukaniye na senarede n'ikibazo yamaze kwishura ariko murabaje ikibazo gihambaye cyane rwose turakigara kwa kumukanya twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza mwiriwe neza Manirakiza mwiriwe neza muri hehe
da
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
yaduga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ni kuvuga manzi ndamukirize abo batumijwe
ndarakumva
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze kuri urunani ese ko hari hatangwe ku ushinga urunani senarede hanyuma mu nyuma tukumva ko bazitabira amatora ndetse ubwo runani rurafite itandukaniro hanini n'uru rundi rwibutse bushasha ikibazo kigira kabiri ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanyepolitike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tumenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi je nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko kujya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma none ubwo ngubo bo bafashe umwanzuro wo kuzitabira amatora canke bahagaze ahandi nyene ho kutazo kwitabira amatora
murakoze Manirakiza murakoze Manirakiza na Joseph basanabaje ikibazo cambere kimwe aho urunani senarede rutandukaniye na Sefor Arusha ico ni kibazo mushika na Frederic amvuga inyumvira yamaze kwishura ariko hari kibazo cha Joseph mushika na heba nyumvi mvugira cy'amatora mirongo ibiri ayo matora munzu itaba mutayitavye wundi mugambi mufise n'uyuhe tugakwijamo mu kanya gato cyane rwose ikindi kibazo turakibaza mushika na he bari cha Karoise
erega amatora fataka amatora y'umwaka 2020 na matora nka yamye yaza ye naye jo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu zingene ibintu biri bugende neza ubundi ubundi nta wuvuga ngo mbega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze icyo dutandukaniye ko na senarede nuko bagiye mu matora kandi barimo baragwanira inyungu za Arusha uri kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta Arusha izosubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha
muhushya na he baricha kwa Louise mwebwe na shaka mwishuri kibazo cha amani yakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze y'igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike
bo amatora arasho yamayabaye abantu bari hanze ari kusibiza ni bibi ntawo bishigikira nico gituma twebwe no mu kiganiro twagize no munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kandi umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya iburyo abantu bataha bagataha neza umutekano wabo na bijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke bikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo ikintu cyiza kandi cyotanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinaritangwanira ngo sinaze nuko izoza amatora sifo nayivuga kutabwira ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyene iyaba twese abanyapolitike n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko navuze ko n'izo manda Leta ishatse yozikura boza twese tukajya hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu 1960 wagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yari yatsinze nibaza ko tumaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma
tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke. Ariko n'abandi batubwo niba kuguma bamenye bameze nk'inyondo y'amase. Erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora nituyajemo nukuri iminsi iza bigogorana kuko azahanurwa ku mijambo mu Burundi ikintu ishoboye ari gusiba amatora.
Yego mate, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean Claude. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza
Jean Claude, muri hehe?
Muravuna ngoka Jean Claude ahone mu ntara y'Iburasirazuba, ahone mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho mu kagari ka Kirwa mu mudugudu Rema ya mbere. Nkaba ndi umukunzi w'ikiganiro muri Isanga kuri radio Ijwi rya Amerika, VO radio yacu kabisa dukunda cyane hano mu Rwanda.
Ikaze mu kiganiro muri Isanga, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Kamaze mbashimire kuri insanganyamatsiko mwagarutseho ni nziza cyane.
Yego.
Nibyo koko, igihugu tuturanye cy'Abarundi nacyo ni igihugu duhana imbibi hano mu karere ka Ngoma. Ariko muri gihe tuba twifuza ko cyaba mu mahoro, aho kigera kibe mu mvura kiyorane intambara. None ikintu cya mbere mbanze kubabaza, ese ko twumvishe ko abanyapolitiki b'u Burundi baba baragiye mu nama aho ngaho mu gihugu cya Arusha, bakabasha kuganiraho kugira ngo bibumbire muri uriya mu rwego wa FCO, haba hari bose kuko bari bahuriye kuri politiki imwe n'abari hanze y'igihugu batabaga muri icyo gihugu cy'u Burundi, nabo baba baragize uruhare muri iyo nama basinyeho amasezerano ku nyenkerezo rya cumi.
Mwuchana he Jean Claude Hamasizano ika itangazo ryashizwe habona n'unani rushasha Seforo ni itangazo rishinga ugurana ni ubwa mbere na mbere reka rukavuga n'imigambi yarwo.
Ikindi kibazo nababazaga nibyo koko buriya gusinya amasezerano kandi bakabyiga hari bamwe hari icyo bifasha kuko bose babumvishe ingingo bahuriyeho nkonya politike muri rusange, nta n'umwe w'ushindi mu byo bagiye gukora. Mbeya nabyo bishobora kuba byagarura amahoro muri rusange kandi bakabasha kuzakora amatora neza cyane nta kibazo kibayemo. Muri abashyize hamwe nta kibananira, byose babigeraho kandi bikaba mu mucyo. Iyo gahunda bari batekereje yo kujya kuganira yari nziza cyane, n'ibyemezo basinye naryo ni ryiza cyane, ntabwo wavuga ko nta ntego ryageze ko ryayigezeho. Ariko ikintu cya mbere mbifurije ni amahoro rwose, kuko abo bafashe umwanya bakavuga ngo tugiye kuganira kuri iki kintu rwose
yegome
byabafasha cyane muri rusange mu mitekerereze yabo ndetse no muri politiki yabo bari kubaka mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze Jean Claude ashikije ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kugira amahoro mu Burundi, akaba yateye akamu kandi abanyapolitiki bose batavuga rumwe kuja hamwe ikaba kavuga rumwe. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko nagomba tugaruke kumushya ntahe Frederic bangire bamvuga inyumvira atubwire cyane cyane imigambi bafise n'abanyagihugu bumva ko bobari nyuma yabo kugira ngo runanire ukomeye, nuko ruba rufise n'abanywanyi barushigikiye benshi cyane rwose. Icyo kibazo mu runani rwanyu cifashe gute?
Ubwa mbere banze nibutse yuko sinarebe ikivuka twarashira imbere ibiganiro, turagerageza guhura kabiri gatatu yarusha, ariko ubutegetsi bwa Bujumbura ntibushakije ibiganiro. Urero ikibazo mbega ko ubutegetsi butashatse ibiganiro, mu kuvuga ibibazo ntibyatoye umuti, none guca kujya mu matora ata kiganiro cyabaye nibyo bizozana umuti? Aho niho duhagaze tukavuga tuti rero abantu batwumva twifuza ko icyo twifuza ko bategera ni uko tubandanya ibyo twariko turakora, mugabo ahanini turondera ko twicara tukavugana ikwingene igihugu cy'u Burundi cyo kubaka, hanyuma abarundi nabo bazotwumviriza, tuzoganira, bazotwumva, tuzoja hamwe turandere ingere tuganira tubashikire tuyage ibibazo bijanye n'igihugu cy'u Burundi. Burya igihugu si cy'ubutegetsi, si kubera ko watsinze amatora ucuvuga uti ndabatwara uko nshaka. Oya, dushaka ko abarundi babwiriza kuguma bagira ijambo ku gihugu cy'iwabo. Rero ikibazo dufise ni gushikira abarundi iyo bari tuje tubaganira ibibazo bijanye n'igihugu cy'iwabo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Obeda, mwiriwe neza?
Mwiriwe
muhiga Obeda.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, akandi kazina?
Nsengiyumva.
Nsengiyumva duga kwijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga kuri nanini bushasha CFOR arusha no ku kiganiro cyatanzwe n'umugambwe ranaka ibujumbura mu Burundi uyu munsi duga kwijambo kibazo cy'imbiro.
Ego, hanini kibazo cyanje kihagaze kuri iki ni kuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha CFOR ndetse na Senared yari hasanzwe, ni kuvuga ko ubwa mbere ingufu zagabanutse kurusha uko abarundi bari bavyiteze. Ni kuvuga yuko turiko turaba ko ingufu zagabanutse, turabaza ati mbega nizihe ngufu mu gihe abari muri ugo runani benshi mu barugize bari nyuma y'igihugu. Uno munsi igihugu kikaba kiriko citegurira kuja mu matora, ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika amatora akarangira, ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu, nizihe ngufu babona bazoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako. Nico kibazo cyanje. Murakoze
Obeda Sengiyumva. Ariko reka mukanya turaguha ijambo mushyantahe baracyakwa Aloyiza. Ariko ikibazo nibaza ko mushyantahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo, ingufu zanyu ziri hehe urunani mwahoramwo wigabuyemo kubiri?
Urunani twahoramo ntiwigabuyemo kubiri. Ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe, hanyuma bavuyemo baragira urundi runani. Ibyo navyo imvo twazishiguye. Ingufu ziri hehe? Burya nejo bundi ingufu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako, la vision, niho hari ingufu bwa mbere na mbere. Kuko ibi hari mu gihugu zishobora kubandanya kujya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri na bibi n'ugusumba kubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse ishigura ingene ubutegetsi buzokora, ingene amashinga amategeko izotora amategeko, ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije. Ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu. Ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu, tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari nyishu, tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora. Mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye, ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katugwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye, kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga. Ntiturabasazi, turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho. Abanyagihugu bari hanze, abanyagihugu bari hagati mu gihugu, turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumwe cyangwa si cyababiri, ni cyatwese.
Mushya nayo baracyako Aloyiza, nashaka namwe mugire icyo muvuze cyane cyane ku byerekeye indyane z'amazaduka hagati ari inani mu Burundi ari imigambwe, ivyo birakunda gushika cyane gose. Icyo ni kibazo cy'ambere. Icya kabiri ni kuvyerekeye cyane cyane amatora, igihe cyose hegereje amatora mu Burundi turabona ko hama hari ingorane eka ziri hagati y'imigambwe, ivyo bintu byose byo biva kuki?
Nagomba ngira nabavuga ngo nyimbira ko turabagenzuye kimwe baradukubitiye ibugenye dutwagiye kugurisha inama baramuhotera abandi baramuhohotera, ariko ntimuca ingufu kuko ndabutse kuri iki kinyi cy'ingani ziguma zitaragurika nicyo kimwe n'imigambwe. None honorable bamvuga inyumvira ari mugambwe Frodebu iri ngaho ivuga kuja mu matora, sinzi rero ko yoba atakirimi aho naho nyine urumva yuko abanywani ba Frodebu by'ukuri barashobora kujuragirika. Urumva abemera bamvu inyumviro ashobora kugiragirika hageze amatora. Nicyo kimwe n'uyu honorable ndicije hari abanywanyi biwe b'umugambwe itona yitwa kuri muri opozisiyo nayo niri kiri itunganya ngo ije mu matora ngaha, none nkaho ubu ntiyumva ko bashobora kujuragirika. Nicyo gituma n'ukuri ibintu by'ubusanzagiza ingufu twebwe byaratubabaje cyane muri ranaki biratubabaza rwose kuko bijuragiza abanywanyi bakabura icyo bafata n'icyo bareka igihe indongozi zabo ziriko zirakora ibyo. Inani rero zitabagurika nivyo nico kimwe n'imigambi ahukunga imigambi yacu mikomere ahubwo twebwe nyine tubandanya tuyisenga mu ncamake duha ingufu umugambwe CNDD-FDD nitwe tuwuha ingufu nayo ubundi nta ngufu wari ufite urabye nko mu 2010 ingufu ntiwagira namba mugatuca turawuha ingufu 2015 ingufu zari zawuheranye kubera gusambuka muri budako twari twashatse kugira urunani ranake turi twese hamwe umwe ngo ni jewe nini jewe bica biranka dusigara turi bake ingufu ziragabanuka n'ubu nicyo kimwe tutarengeye ukwikunda turabe inyungu y'igihugu twemere twibabaze mugabo turabe abanyagihugu tuserukira tuzokwama muri izi ngorane nicyo gituma mu Burundi nibyo habaye amatora hama hari ingorane hagati mu migambi kubera iki hari umwe acavuga ngo jewe ngo ntagiye ku kibanza cya mbere ngo sinemera aho umuganga ukawononekaye amatora aheze hariho umuntu mu mutwi we abazi ko abwirizwa gutsinda na cyane cyane kubera ibintu tuvugira twe tuvuga ngo tugomba guhindura ibintu mu nyandiko abarundi turazi kwandika cyane rwose amadekarasiyo ni menshi cyane dukora inyandiko nyinshi cyane duhindura ibintu ku maradiyo tukavuga cyane ku maradiyo woho urabona yuko uhingarukana bumenya ari byinshi ukanengo turahejeje umunyagihugu wo mu Burundi ashaka umushikiye kandi ntumubeshe kuko umaze kumubeshya kabiri ntibari kuvuga gatatu nicyo gituma hama haba ingorane hageze amatora kuko kenshi umuntu yibaza ngo arayatsinda kumba wa munyagihugu utamushikiriye uyatsinda gute erega ntibasoma abanyagihugu b'Abarundi kenshi ni kubyumva hagiyeta n'amahera bafite kwigurira impapuro irashika rero nagomba ko ahubwo twokumva ikibazo kumwe ahubwo tukagira urunani rukomeye byaba byakunda tukagira icyo bita vazira sambure urunani rukomeye tugahangana
mukanya gatoye cyane rwose
yakurikiranye ku rupapuro tukavuga tuti twatsinzwe nayo nyine tuyisinzwe tukayisaba kwivuga iti natsinzwe
mukanya gatoye mushya na he Frederic banyumva bivugira ego mereka agira icyo avuze cyane cyane ku cimviro mwashikirije kivuga ko imigambwe idakwiye kubandanya ishira eka itanga ishukiza amatangazo ahubwo ikwiye kwegera abanyagihugu hamwe nako kama umuteko kuja hamwe mukanya gatoye cyane rwose mushya na he mvuga inyumvira
yemera ni byiza ariko hari uburyo butandukanye bwo kwegera abanyagihugu singombwa ngo mu byamane singombwa ngo mwabe mukora nakweka kuko ikinshira hambavu umunyagihugu ni cyiyumviro icyumviro mfamfise niyo no bandi hose arashobora kucumba ku buryo butandukanye kandi akagishigikira ahageze yuko tugishira mu ngiro tukagishira mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza Pascal muratwumva
yego
akandi kazina kawe ninde
nindagiwe nawe Pascal kuva Nyarugusu muri Tanzania
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashinganahe babiri umushinganahe Bacha Kaloiza n'umushinganahe Frederic bamvuga inyumvira tuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
hama ubwa mbere nangwe mbere ntangwe kwa musabato mire
ndakumva
hama ndizera ko ari opposition cyaka no kuvuga ngo twabikirikiranye neza birumvikana ko urunamirani asenare de gwafutse no kuvuga basize urundi nani no kuvuga rwa guhabuza amasezerano ya Arusha
oya urunani senare de ntigwafuswe urunani senare de ruriho hariho urundi runani rushasha c'est fort Arusha
ego gumani nyene rushesha none rutegekanye iki na tantana kugereke twebwe impundu turi nda muri Tanzania ariko turi nirukanwa ku ngugu mu gihe tubona ko mu gihugu cy'u Burundi naho twa industry nga amahoro ubwo runani bikora tegura iki kugira ngo igitare kimwe yo kwicuma twegereje kugira ngo runature meshe kugira ngo twumve ko byukuri na se bisidikiye kuko uri kurabiraba rimwe na rimwe mengo twebwe abari ngaha mu buhungiro mengo ntidufise n'abadusigikiye ntidufise n'abatwitaye ni ukuvuga umengo abarundi bagenzi bacu mengo ntibatubabaye ni ukuvuga rero nagomba kubaza abatumire mbega ni igiki ariko baratunganya kuri mitariki imwe ni ukwicumi yuko iravugwa ko intego ziri muri
murakoze murakoze Pascal ikibazo gihambaye cyane gose cha Pascal avuga cyane cyane ku ngingo yafashwe na leta ya Tanzania y'utahukana ingu impunzi ku nguvu kuryo genekezo rya mbere ry'ukwezi kw'icumi abanyapolitike muri kumukora iki kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu reka dutangure kumushyira nahe ba mvuga inyumvira
jewe ndashimye n'ukuri iki kibazo cha Pascal ndamubwira yuko ningingo yafashwe na leta ya Tanzania na leta y'u Burundi n'ukuzifadikanya cyo ni cyambere cyakabiri cyo dutekanya gukora itarike
ariko leta y'u Burundi yaratangaje leta y'u Burundi yaratangaje ko itazotahukana impunzi ku nguvu yego
itariki 27 turategekanya guhamagarira abarundi bose bari mu gihugu co ngaha mu Bubiligi baba bajwe n'ibiriko birashikira impunzi bene wacu bari muri Tanzania ko tuzogenda imbere ya ambasade ya Tanzania kugira ngo tubereke akababaro dufishe ico ni cyambere cyakabiri tugiye kwandikira umukuru w'igihugu cha Tanzania tumubwire yuko ibyo ariko aragira biteye kubiri nibwirizwa mpuzamakungu igenga impunzi nimugira ngo turashinziriye ikibazo ni gwacu kandi kiraturagishinga
mushya nahe Aloisa bacha kuna mwe ku ico kibazo cy'impunzi leta ya Tanzania afise umugambi uko tahukana ku nguvu kwigerekezo rya mbere ry'ukwezi kw'icumi muri ko mukora iki kugira ngo mugarukire kuri izo mpunzi
hamwe Tanzania yukuri yotahana impunzi ku nguvu burya byo bari ikosa rikomeye cyane kuko burya impunzi itaha kuko ishaka gutahana impunzi ku nguvu mbere biratandukanya n'imiryango ugasanga umwana ntajyanywe na nyina ntajyanywe na se iyo byo bari ikosa rikomeye cyane cyo gituma iyo tuvuga twarasabye yuko ibyo bintu byokogwa hisunze amategeko hagatahuka umuntu abishaka kandi ubishaka nawe ntihagire umubuza gutaha uko abishakira bakamureka kitahira kuko umuntu wese niwe yiyumva umutekano kandi umuntu mu guhunga kujya nta guhungana n'uwundi umwe wese ahunga kubera ari ikimutumyahunga ibyo gihe yabonye icyo cyamutuma ahunga kitagihari akavuga ko yokwitahira uwo bamureka agataha ariko tugasemera tuvuga tuti ntihagire uwo batahisha ku nguvu atabishaka kuko ibyo bari nuranye n'ubwigenge bwazina kiremwa muntu iyo bari kosa
ndabona mu kanya tuba dusozera ikiganiro cyacu ariko imbere yaho nagomba dusabe mushya na Frederic bamvuga inyumvira atubwire cyane cyane hari itangazo mwavuze ko ryasohotse tutangwa ikiganiro mu majambo make cyane rwose murashaka kutubwira abategetsi bagize inzego z'urunani CEFOR Arusha
abategetsi bagize urunani hariho ururongoye yitwa Rwengezo Chubino nacyo ndi cegera ciwe n'umunyamabanga mukuru yitwa Jean Bosco Ndengurutse
nabo bategetsi batatu bonyene
nibo babaye barajaho abantu zo kwiga turabimunyuma tubandanye
abandi bategetsi bagize urunani baba nk'umubirigi nibande
nabivuze mu ntango
navuze aba membre
ego
ego me reka tubaze n'umushya nta he Aloisa Balichaku na atubwire eka akamumotera cyane cyane umushya nta he Aloisa Balichaku barundi bari hanze bo bifuza kuja mu matora ariko bafise amakenga ko ayo matora ashobora kuba adatunganijwe neza ni nkakaye
natwe twebwe twaremeye kuyaja mu kandi tubona utunenge ariko utunenge tubona mu itegurwa ry'amatora nta byama bera ngo de ntibyama bimeze neza ariko utwo tunenge udutosora ari uko ari bumwe mukabivugana n'inzego zose nabo byiga tukabigira hamwe aho tunaniriwe iminsi yose tukavuga jewe na mbwira abantu aho naniriwe uravuga nicyo bituma abantu bari hanze ni ukuri uwumva ko
umuntu wese mu mutima wiwe yumva ko umutekano wiwe
icyo kibazo ni kibazo nibaza ko tuzogaruka ko mushya nayo bari cyako Aloise ndagushimiye cyane rwose kukanya watoye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'America ndagushimiye mushya nta Frederic bamvuga inyumvira ndagushimiye nawe engineer nabashimiye kandi na Fatou Karara yegeranije kiganiro turashimiye abanywanyi bose bi radio ijwi ry'America bado telefone bagatera kamo bagashikiza ivyiyumviro nibazo bafise turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sana cyo munsi turabifurije namahoro n'umugoroba mwiza mwese.